Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 14 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mbere yuko dutangura ikiganiro muri sanga cacu cy'uyu munsi, nashaka gutangura kwifuriza abarundi bose n'abanyarwanda umwaka mushasha muhire uze wabere umwaka w'amahoro n'amahonda. Uko umwaka mushasha utanguye, abantu barakubitiza akajisho inyuma bakaraba ibintu baranguye canke batashoboye kurangura umwaka urangiye kugira ngo bafate ingingo zotuma biteza imbere kurusha, haba mu byerekeye amagara meza, ubutunzi canke imigendanire myiza n'abandi, arivyo bita mu rurimi rw'Igifaransa resolution. Mu rwego rwa politike naho nyene abarongoye abandi, haba mu migambwe canke mu mashyirahamwe hamwe n'abanyagihugu basanzwe, barihweza imigambi batashoboye kurangura umwaka urangiye kugira ngo bafate ingingo zotuma bashobora kurangura imigambi bishinze. Mega ku giti cyanyu ibintu mugiye guhindura, nibaza ko byofasha mu kwiteza imbere cyangwa mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibihe. Mbega abanyapolitike bobo mubasaba iki muri uyu mwaka? Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashyirantahe bagiye kwihuza cyane cyane ibintu byoshirwa imbere muri mwaka dutanguye kugira ngo ituze igaruke mu Burundi ubutegetsi inyuma. Turi kumwe na ambasaderi Rugamariya ndaruzaniye igeze kandi kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Muri neza ambasaderi Rugamariya ndaruzaniye.
Muri neza Frederic ndahaye na mwiwe neza abatwumviriza.
Murakubi ngaho i New York?
Amahoro mugenzi.
Akabeho kabagejeje hehe?
Turiko turamenye akazuba kazi no munsi hoho ni vyiza.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Izimana serukira o Burundi i Moscou mu gihugu cy'u Rusiya. Mwiriwe neza ambasaderi Edouard Bizimana.
Mwiriwe neza ndahaye mwiriwe abatwumviriza bose hamwe n'abatumire. Hanyuma nashaka mfata aka kanya nifurize umwaka mushasha mwiza abarundi abatwumviriza bose. Ndabifuriza ko babera umwaka w'amahoro n'amahonda. Murakoze.
Murakubi ngaho rero i Moscou.
Yego, n'amahoro n'amahoro turashima.
Yego, me turi kumwe kandi na Leonard Nyangoma umukuru w'umugambi w'CNDD, akaba kandi yarigeze kuba umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwari yo hagati, akaba muri iki gihe ari mu gihugu cy'u Bufaransa. Mwiriwe neza umushikiranganji Leonard Nyangoma.
Mwiriwe neza Frederic. Mwiriwe neza Gamariere. Mwiriwe neza Edouard. Ndaramukije kandi n'abarundi bose bari kubaratwumviriza. Nkaba mboneyeho akaryo koko wifuriza bose umwaka muhire mushaca mwiza w'umwaka w'2018 bagira amagara meza, amahoro mu ngo zabo, bashobore no kuva mu kaga barimwo muri ibi bihe.
Namwe ngaho mu Faransa mumeze neza?
Ego, turakomeye turadundega.
Ego, mereka dutangure kuri mwebwe nyene mushyirantahe Nyangoma, ikintu mubona gikwiye guhinduka kugira ngo ituze igaruke utagisubira inyuma mu Burundi n'ibi?
Mu bintu bihambaye cyane kugira ngo igihugu cyose kibe mu ituze, kibe mu mahoro n'umutekano n'amahoro mu nda, n'amahoro mu ngo z'abanyagihugu. Mbuze umutekano, kuko umutekano ari muke gose, kandi kibabaje umutekano ugasanga ugabanywa n'inzego ahanini za Leta. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyo tuza gutorerwa umuti kugira ngo hagaruke ituze mu Burundi. Amahoro mu nda n'ibiki ntashobora kuba mu Burundi igihe abantu bakenye, igihe abantu bashonje, igihe badashobora kwiyunguruza, ibyo byose.
Ego, be murafite
yambaye nuko
murafite ushyanahe
yubahirizwa mu gihugu nk'ibihugu mu bintu biteye umudugararo muri ino minsi numva cyane ni ibi by'amabwiriza guhindura ibintu bashingiro, nk'ibyo ni ibintu byari bikwiye guhagarikwa w'abgango.
Yego muravuze ikibazo cuko inzego z'umutekano arizo zoba zihungabanya umutekano izo murabifite izemezo ico kibazo turagikagaruka ku mukanya ariko reka tubaze na ambassador Edouard Bizimana ibintu abari ku butegetsi bohindura kugira ngo ituze igaruke mu Burundi muri mwaka nibi cyanke ibintu abarundi muri rusangi n'abari mu migambo itavuga rumwe na leta mubona bohindura kugira ngo ituze igaruke nibi.
Jesse novuga ituze rigaruke nobaza ko ahubwo kora gutsimbataza kuri tsimbataza kuko rirahari mu Burundi abarundi bari mu mahoro barakora ibyo basanzwe bakora imirimo yabo ku munsi hanyuma mugabo urumva ibyo kokwa ntibike kugira ngo abantu babandanye batera imbere intambwe twateye tuyitsimbataje ni ibyo byo shimikira cyane cyane kurwanya ubukene hanyuma no guha akazi abo batagafise kugira ngo abarundi ba bishyire bizane nabyo kugira ngo independance ubwigenge bwa politike bushyigikirwe n'ubwigenge bwo mu iterambere n'ibijyanye n'ubutunzi kugira ngo umwe wese aronke icyo acisha ku munwa nibaza ko ibyo
ari genoshimira ko cyane. Yego namwe ambassador Gamaliel ndaruzani ibintu mwibaza ko byatumye ata ntambwe igaragara iboneka mu biganiro vya huje abarundi nibihe ikintu mwosaba impande zose ni ikihe ikintu impande zose zohindura niki.
Nagira bwa mbere mvuge kumbure singira nk'abandi nibaza yuko cyo kwihebura ku biganiro byabuze aho bishika binaho bigeze kandi biteza kubandanya kuko Burundi ukeneye amahoro nkuko muheje kubivuga nagomba rero kuguma kumbure duhinteke abatuserukira muri ibyo biganiro baronke n'ingene bukwama bitwararitse ko amahoro yugaruka mu gihugu abarundi ntibakeneye ubagaburira bakeneye ubaha amahoro kugira bakore bashobore kuryama bagira itiro bukeye baje gukora badahugumbwa ariko muri ino minsi heze murumva yuko isagasijwe muri amahoro yarabuze mu gihugu nicyo kintu gihambaye cyane rwose inzego zose mu gihugu rero za leta n'izindi zose mu gihugu byoba byiza bishyize hamwe kugira ngo tugarukane amahoro nko mwavuze ituze mu gihugu umurundi wese anyotewe ukora utwiwe uhembwa n'ubwira gute abyuke ashobora kuja ku murimo wiwe adahugumbwa abyuka umwana aja ku ishure nawe aja kurima adatinya ku mwana agira icyo ashyigikira mu gihugu ivyo rero n'ibintu nibaza yuko ari ikintu c'abarundi bose boshimikira ko ariko tukasaba yuko twokwamana ingoga cyuko amahoro azogaruka twihebure na gatoya.
Hari nkuko twabivuze mu ntango ukumwa kutanguye abantu benshi barafata imigambi yotuma biteza imbere ariko turazi ko kuva habaye uruhagarara mu Burundi habaye ibibazo bihambaye cyane rwose birimo byashikirijwe n'abarundi kuri radio Ijwi ry'Amerika ikibazo gihambaye cyane rwose bashikirije akaba ari uko abarundi basa n'abatavugana ukuri. Ambassador Gamaliel ndaruzaniye icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose mbega hokorwa iki kugira ngo abanyapolitike kandi abarundi basanzwe bavugana ukuri kugira ngo bave muri izo njyane bamamo
ngira ngo amakuru asha ku radio ni menshi sinibaza ko abarundi bose batavugana ukuri sibyo na gatoya mugabo nibaza yuko kugira tuvugane ukuri suko twoja ku maradio cyane cyane nuko twoshira mu gaciro hajya duherereye iwacu mbega amahoro ariho ahungabanywa n'iki ngaho iwacu mu gaciro muri leta muri leta ati none kubera ko abarundi babafata amahoro ariho kandi tubarongoye tubona ko ari byiza ko bavuga ati ariho rero leta irafite akazi ko kwicara ikibaza ati none amahoro abuze hehe ko abarundi bidoga abuze kubera iki igihe rero abantu bari imbere y'abandi batashize mu gaciro ngo barame ingene bahinyishurize abarundi babaza n'ubu nyine turacari kure abarundi rero ntibobwira ku iradiyo gusa harabuze amahoro kuko ni ukwidoga ariko abarongoye abandi ntibokwidoga bo kwibaza bakaraba ko ari byo kugira barondere inyishu bo haba barongoye kugira ituze rigaruke mu gihugu harakeneye rero ibiganiro byaba bari imbere y'abantu ora numva abantu bavuga barahamagara umuntu muyinga ngo yari ku isoko warahandi aragowe ntashobora kubabwira ijambo rirongora abandi abaserukira abandi mu gihugu barakwiye kuvuga abashinga amateka aba muri leta y'u Burundi abarongoye amakereziya bari imbere y'abandi muraba ijambo bashikiriza abandi kugira barya bavuze ku maradiyo baronke ubaje imbere baronko bakurikira nibaza ko kibuze ico kintu abarongoye abandi ntibavuga ngo babwire abarundi ko borema
Ii chukiwa zore kati kwa zina ambasador Edward Bizimana ni kwa zuri hambari chana kuhusi harini mafuka ku indiani zosisi zavu kukuonu barundi wata shakufuga nukuri kuingora ni chanya kumuzi wingora nebo afisi ii chukiwa zote chukutabuga na ukuri mukibwa kuki ambasador Edward Bizimana.
Ego murakoze chane mugabo nagomba mvuge yuko. Abatumire tuko turaganira tutahurije ku bintu bimwe bimwe abavuga ko amahoro barimo ari mu Burundi sinzi iyo babikura kuko narumbirije ingene abashikiranganje meme n'umukuru w'igihugu yavuze ashikirije ijambo abanyagihugu ku mwaka mushasha baravuga ibyaranguwe mu bice bitari bikeyi mu bisata bitari bike ariko rero sinumva yuko umuntu arabye ko yovuga muri rusange ngo nta mahoro hari mu Burundi hari amahoro kuko nta muntu ndumva avuga yuko atashobora kuza gukora icyo akora canke ngo hari ingwana hanaha naha mu bice byose by'ibihugu harimo umutekano ingorane dufise mu Burundi n'ahandi zirahari ari ingorane z'ubusuma canke z'ubukene hose birahari mugabo nibaza yuko nk'uko ambasaderi Gamariyeri yabivuze igikuru nuko abantu ndibatakwihemura bakabona bati dukeneye iki dushoboye iki icyo twokwikora twebwe twenyine ni ikihe icyo abagenzi ababanyi inshuti z'u Burundi zo dufasha ni ikihe mugabo cyane cyane abarundi bakaba ari bo bafata iya mbere ibyo bakora bashobora bakabikora hanyuma bagasaba ubafasha ubunganira mu nyuma mugabo batanguye nico rero je mbona gikenewe cyane kandi urazi mu Burundi bariko barabikora hanyuma nagomba mvuge rero ngaruke kuri iki kibazo mwavuze muti igituma abarundi batavugana ukuri iyo ni ngorane ikomeye cyane kuko ugiye kurondera umuti w'ikibazo ikibazo kitari cyo utakishije neza n'inyishu utora siyo uza gutora ibintu ataho bihure ataco bifasha nibyo bize rero bariko baravuga bati abarundi bakeneye kuraba ingorane zabo bakazishyira ku murongo bakavuga bati n'izi hanyuma bakarondera inyishu niba cyane cyane nkaba nk'uko uhejeje kuvuga yabivuze abarongoye abandi bagatanga inzira bakerekana bagatanga umuco hanyuma abanyagihugu bobo baca bashyigikira kuko murazi nk'ibyo baza kuvuga ngo bariko baraganira baganiza arusha baganira ahandi usanga ibintu ingorane z'ukuri batazivuga bazitinya kugira ngo seteje bamwe babe bararonka utwo bifashisha ariko nibaza yuko ibibazo bimwe bimwe babitinya batagomba kubivuga kugira ngo bamwe babe barara
duhereye
bararonka nyine boba baravugwa cyane amakungu abana bavuga
yego me
cyane bibaza
mushya na nyangoma duhereye kuri ico kibazo nyene cuko bamwe bavuga ko ari amahoro mu Burundi abandi bakavuga ko atahari ico kibazo gihambaye cyane rwose abarundi batavuga n'ukuri mbega abantu bo babahanze babashaka ko mu Burundi hataba amahoro kugira haboneke iki canke abantu bo mu Burundi bavuga ko ari amahoro atari amahoro ico kibazo mu kivuga kwiye
bo icyo kibazo kirajanye n'ico abajije igituma abarundi batavuga n'ukuri no kuri ibi bijanye n'amahoro urumva n'ubu hariho turiko turahendana ikintu ni ukukivuga uko kiri nta mahoro ariho mu Burundi nk'uko numva ambasaderi ariko arabivuga urabona n'ubundi turiko turabwira turiko turabwizanya ukuri hari igihe nibyo ukuri mu ntwaro zagiye zirakurikirana za kera z'igisoda abantu hari ibintu bibazo bimwe bibi bashaka ko bagasha ibibazo by'amoko abahutu n'abatutsi mugabo mu ngo zabo canke bihereye babivuga ariko byari byaheze ubu rero muri ibi bihe kubera hari intwaro y'iterabwoba y'umukazo nicyo gituma abantu batabwizanya ukuri nicyo gituma nangaha turiko turaganira abo bashinga nawe turiko turaganira dusangiye ijambo abashinga ntahe bafise experience bamaze kubona ibintu n'ibindi ubu rero nta mahoro ariho nta kubwizanya ukuri kuri yo kubera iterabwoba riri mu gihugu uvuze ukuri baca bagupfunga canke no gupfuga apfa canke ukangara hoba amahoro gutega yemwe mu gihe hari abarundi b'impunzi bashika 500 abandi baguma bahunga numvise ko hari n'abari bahungutse basubiye mu makambi ubwo ntawuzi icyabasubijeyo rero nta mahoro ariho tubwizanya ukuri none ho kugwikingira ngo turaja kubigaruka ko ariko igihambaye abagarukana amahoro bwa mbere mu gihugu umutekano babijejwe imbere y'abandi bose ni leta bavuga nk'uwera ubibukuru gakwira hose leta itanze akarorero neza igashira ikare ku mwidegenzi ugasubira kuboneka mu Burundi abantu bagahunguka urabona abanyepolitike bari hage nka jewe ugira nashaka kuba ngaha mu Faransa nk'uko warimbajije nashaka kugenda gutanga umuganda guterera igihugu cyacu ari ibyiyumviro icyo
ibyo bitugarukana kuri cya kibazo twavuga mushyana hanyangoma ikintu ku gatwe kanyu k'umunyapolitika ikintu mwohindura ko iyo ni yamvugo yo mu myaka iheze mwaka uheze ikintu mwohindura kugira ngo ibintu bigende neza kurusha
n'iki nishimye ndakubwira kuva na kera sinamye nzinge kuvuga ukuri kandi narabihowe urabona kuva ku ntwaro za kera n'abavugisha ukuri hari naho bakumbura rimwe na rimwe mugabo ntibamvunge kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD ku mwaka w'2005 naravugije ukuri nkasohora raporo uko amezi atatu aheze arangiye y'ibintu bitagenda neza kandi nkatanga n'inyishu y'ingendo buhindura ari ukumbera aho kushimira baca banyiruka ko nkamba nahunze nkasubira nkagaruka mugabo sinaretse nicyo gituma rero icyo nuvuga ni uko icyo kugwa ku bwanjye ngiye ku bwanjye sinzwe nkindura kandi ndakuze nzo mwavugisha ukuri
kandi
yihera ko wenyine hanyuma icyo dusaba rero cyane cyane ni leta nitegeza kugarukana umwuka mwiza mu gihugu ituze niyo yubahura abandi ikareka gutoteza abantu ikaduha akarorero nko muri ino minsi igafungurura bajya bose
mushyana nyangoma ndabasaba mu mpe nyinshi ngufi ngufi ndabona akanya kariko kagenda reka tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Leonidas Mireoneza
amahoro neza nyakubahwa
amahoro muri hehe
ndi mu Kirundo
akazi na Kirundo ninde
ndi mu Kirundo muri komine Ntega
izina ryawe ry'Kirundo ninde
ndayikengurutse Leonidas
yego ndakengurutse murashaka kushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
cyumviro noterera ubwa mbere na mbere mbanje kubashimira cyane ko mumpaye umurongo ku radio Ijwi ry'Amerika nongera nkiyangurukira n'uwo mwambasaderi aho batumire mwatumiye murakoze reka shikirize icyumviro no kuvuga abo bavuga yuko ata mahoro ahari mu Burundi n'ukuri abo ni babakeba amahoro mu Burundi arahari turajya tukaryama nta ngorane uretse yuko babandi baguma bavuga ko ata mahoro ahari baba barimo baraca intege babandi batuka i Burundi bahunze hanze nibarimo barabaca intege bongera babyumva bagaca baza barandika mu mesaje cyangwa bavuga yuko ngo Burundi nta mahoro ahari kandi amahoro arahari turifashe turafatanye mu nda nta wanjye wangura uretse gusa ko araba abantu usanga menga baratera akavuyo ugasanga baricana ari babandi nyine bamwe bitwitwa abangushi
murakoze murakoze leo ni dasire katuwaze abatumire bacu ico bavuga ku cimbuye mukirije reka dutangure ku ambassadeur Nyamadire Ndaruzani
murakoze ndagomba gushimira mushana ayo dash ndayikemurutse byonezera numvise yaraye mu mahoro iwe usanga hari amahoro aherereye ni vyiza cyane ariko amakuru adufikira jemba kure sinzi ntabizi ariko amakuru adufikira mu Kirundo imuyinga mu gihugu amafasike amaraporo y'amakungu aravuga ati amahoro ariho usanga bayivuga rero abarundi aho bari cyane cyane bari imbere y'abandi bategeka nkuko nabivuze kare ushyira mu gaciro mutindi kubera iki babivuga n'izo bavuze ntibyabaye kuko bavuze ko abantu bafashe ku ntega bagapfa niba babesha abo bantu niho bari hariho bari niba bavugisha ariko niba barapfuye hari ikibazo ku ntega niba baba barapfuye Makamba canke Igitega canke Ibururi niba batapfuye hariho amahoro ariko niba barapfuye hari kigoye kandi kigoye leta kigoye abarongoye abandi nagira rero ntutere n'amajambo utabaje akoma induru tumurabe twitabe turabe kw'ibyo yavuze yavikanze nuko byamushikiye ariko kenshi byarabashikiye kw'ibyo rero biriho byabashikiye abarongoye abandi baravuze ikibazo kuko bategerezwa kuja kubagarukirako kuja kubaraba kuja kubaremesha bati ntibizosubira igihe byogenda gutyo ku ndwiza ntawe uzaba ufata amahoro ariho mugabo nama numva amaradiyo y'ahandi abona nta mahoro ariho amahoro ariho rero nico gituma dukwiye kwikubita agashi iyo umuntu akomye induru ari umwe ntibamutabare bukeye akoma induru komine yose icyo rero ngira ngo caratugoye abantu benshi baragowe cyo gituma bahunze
reka duhe n'ijambo kandi umushantahe Nyangoma Leonard nawe nyine mu kanya gato cyane rwose ku cimbo cyashikirijwe na Leonard
wowe nk'uwahejeje kuvuga ubishe wumva avugishije ukuri uyo mushingantahe Leonard burya mu Kirundi bavuga bati utagukira indwara arayirata igihe abo nyine barongoye abandi batemera batabona yuko batavugisha ukuri batabona yuko amahoro ari ariho mu Burundi amahoro abuze mu Burundi nta urumva ntaho tuzoja ntaho tuzoshika ariko ndatanga ubwo nari bisanzwe ga Leonidas yuko umupfasoni nka Magi yaratunze abana benshi b'imfubyi mu Rurya ahunga cyangwa uyu mushitama Claverne Mbonimba agahunga ndetse yaswe no kuvuga kuko bari barashe ntiyapfagira Imana irakinga nk'uko umushingantahe Gamaliye yabivuze yavuze ati raporo ziriho kandi zikogwa n'abantu atanyugu nyinshi bafite ku Burundi abantu bahunze nabivuze ibihumbi 500 bahunga kandi n'ubu baracabana wowe wumva ari bisanzwe none bahunga iki
Mikadene jambo ambassadeur.
Bawe umwotsi ndikirashereka.
Yego me ambassadeur Edouard Bizimana namwe mukanye gatoyi cyane ico cimbiro imbere yo kudutandukira ku bandi banywanye.
Umenga kibyo turiko turavuga ati izi umenga ntuba ku yitimwe mugabo nibaza ko bimwe bimwe hari byumvikana kuko iyo umuntu aba ari mu gihugu wasabye mu buhungiro biragora ko yovuga ko mu gihugu cyo harimo hari amahoro kuko ico gihabivuje bashobora kubwira bati subira iwanyu rero ntusubira kudufasha ntusubire kutubera umutwaro baha gusubiza iwanyu kugira ngo ubeho kubera hari amahoro icyo gihe rero abantu bariko baravuga yuko ata amahoro ahari basabye ubuhungiro birumvikana kuko nta kundi bavuga ko babuze ko hari amahoro bababwira bati subira iwanyu ni ukuri rero numva umengo bigoye nca nibaza nti none ukuri ni iki ko tubwoba tuvuga ngo ukuri ni iki nk'umuntu ariko aravuga ko hari 500,000 by'impunzi niga navuga ko hari abantu barenga 200,000 batashe none bumva ukuri turiko turavuga hari uku hanyuma nibaza nk'uwavuze abahunze abo bavuzwe mu mazina isoko abarundi dukwiye kumenya yuko ata muntu asumba uwundi itegeko riterwa ku buja hejuru y'abantu bose nta kuvuga ngo utunze abana uharaniye agateka kazina muntu ngo utuzahinjwe amategeko yo nibaza yuko ico kintu nitwa bara kutumba bizo abarundi tuzotera imbere
igomeye tubibutse inshuti mwese kamwe ko mabandanya kumviza iradio hejo ya Amerika turi kumwe na Jean Ndayizeye muri beneza
mara mutse ndakuramukije
muri hehe
jende muri state ya Iowa
Iowa muri leta z'umwe za Amerika
ego ndaramukije abatumire bose
barakumva duga ku jambo kibazo cy'umbere mu kanya gato
ego menda gerageza ncacagure jewe nashaka guhagarara kubijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ajewe mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi umutekano uko ndahazi uratekanye kandi urakwiye kibazo kihari umutekano muke uri kurabo bari hanze nkabo ba Leonard Nyangoma iyo ari we warabona ku mutekano mu Burundi utahari kubera ari hanze ntabyabona mugabo nkatwege tugenda tukatemberayo haje mperukamo kwa gatanu kumwaka uheze naratembereye hafi nka hose umutekano nta numwe andika inuma mutori wanje n'ubu ni yari yagiye gufata Jehova kasi mu kiruhuko cy'iminsi mikuru nawe nyine arabandanya avuga ati umutekano ni wose hirya no hino rero byanezera abo bari hanze baba politike nibo bateze umutekano muke mu kubandanya bahimiriza n'impunzi zigorewe hanze ko zotahuka nabo kubera baca babumviriza bakagira ubwoba ati ntibashobora gutaha nibareke impunzi zitahira nabo ba politike nabo nyine bavugira hanze nibatahe baze kubaka igihugu cy'u Burundi umutekano ubandanye usasagara nk'uko uri kurabandanya hanyuma imitima y'abantu ije hamwe n'ahandi bari baguma batera urwama ati umutekano ni muke ngo abantu babandanya bicwa hirya no hino jewe ngaha muri Amerika iyo nuguriye televiziyo mu gitondo ndaba makuru nta siteti nimwe ibura iticiwe abantu mu nsanganyizi na ziriya none novuga ko Amerika atamutekano hari ingorane nk'izi ziba hose ni ku isi yose rero batureke igihugu cy'u Burundi kibandaye mu mahoro uwanga u Burundi nawe niyikumire mu makungu mugareke guhungabanya umutekano w'abibere mu gihugu bari ku kizi murakoze
murakoze Jean Ndayizeye amakuru mwashikije ko hari abanyapolitike bo bahanura impunzi kudatahuka n'amakuru mushobora kuba mudafite ibyemezo ariko reka tubaze n'abashinzwe nari turi kumwe icyo bavuga kuri icyo cyimbiro gisa n'ikibazo n'icyimbiro cyashikijwe na Leon Ndyase reka dutangure kuri Nyangoma Leonard mukanya gato cyane rwose ibi n'ibibazo mwamaze kwishura
bo ibyo uyavuze imibyanyi n'ibindi byo kubesha kutavugisha kuri ba utamutekano uriho kandi sitwebwe twenyine tubivuga none ereka umutekano suvuga ngo nuko uriho ngo nuko hatari ingwano iyo mvuga je narayumvanye n'abategetsi b'igicenye bahora barogoye Burundi iyo ndaranze ngirango narabonye indwaro bagizira kwirikirana nkazosi naho nabinjiye muto none nguye ari muri Amerika nawe hagaze hari akavuga uko none muri Amerika ubona hari impunzi zingana iki ko abanyamerika batariko barahunga none wiyumvira yuko abo barundi bose bahunga bato bato abakuru nkabo data ndavuze amazina wiyumva rero ko bahunga ubusa abashinga abamenyesha makuru bahunze abaharanira agateka ka muntu uyu mutama nayo uko ari nguyu mutama Claver w'intungane yahunze ubusa icatumye ahunga carahavuye kirahava iyo kera bwoba rero riho mu gihugu kuri bandanya nanyu numva n'undi munsi umucikiranganje w'ibintu ari hagati ariko aratera ubwoba amasindika ngo ariko aranka gutanga aya mafaranga bariko baraka abanyagihugu ku nguvu yo guterera amatora ejo byose ni itera bwoba ihari itera bwoba hari ubwoba mu gihugu ni ukuvuga nta mahoro aba ariho nta mutekano ubiho ntangwani imwisi utamyiriho
ego memosia nahe Edward Bizimana namwe kuri icyo kibazo nyine akanya gato mu musana n'abacishuye
ego musana abacishuye ndabona ko mbagaruke kuri ikintu nitubandanye duhenda abarundi tubafata nk'ibijuju kuko nagomba mfata akarorero ku bantu bamaze iminsi bahunga bashyira mu kiyo mu kiyo niba hari mu biterane ngira ngo abatumire n'abarundi barabipfikirana urabye benshi umuntu ariko aravuga bahunga ibintu byinshi ntibavuge rero ngo ejo naho mu Burundi bavuga ngo data wanje ngo hariho amahoro abo bavuga ko ata mahoro ahari ko abantu bazoreka kubambanya basohoka igihugu abasohoka igihugu bamusohoka kumvo nyinshi muri Senegal hari yabahunga muri Nigeria hari yabahunga muri Nigeria hari yabahunga ibihugu byose hatari hake bakabahunga abantu mwarumbise abantu benshi bamaze iminsi bagwa muri iyo bahari iyo babahunga baje bajiburaya none abo barundi avuga bari muri etage ni bari hehe uyibaza ko bose baba bahunga ibyo uwo mushinga ntahe nyango bari ko aravuga uguhunga rero biva kuri byinshi hari abahunga barondera ubuzima nuko nariko ndabivuga murazi ibyo biheruka iburaya birirwa barakira abantu bahunga ibintu byinshi iwacu rero bacu bavuga baca bafatira mu kivunga ngo bahunze umutekano muke n'ukuri nibaza ko iyo dukwiye kwikebuka tukavuga ibintu uko biri
namwe mushya nayo gabanye ndaruzani mugire icyo muvuze cyane cyane kuri
nagira ngo kumbure
inyishu ngufi ko mwamaze kwishyura icyo kibazo
ngufi cyane ngira ntidufise ibyo tuzi bimwe twumvise bimwe mugabo aciye imyaka irenga ibiri yose abantu benshi mu makungu abantu benshi Burundi baba bata amahoro ariho i Burundi bahunga bavuga ngo hapfuye umuntu hariya hapfuye uwundi naho bahahunze umuntu umwe cyangwa hapfuye umuntu umwe mutamenye icyamwomoye cyangwa icyamwishe ejo hazopfa abandi benshi so harura rero ngo ko n'ahandi bapfa uzi wacu ko bapfa ntacyo umwana wawe apfuye arozwe cyangwa apfuye arwaye gusa cyo kimwe no haba hari uwamwishe iyo hari uwamwishe nuko habayica n'abandi niho bituma bigoye atawamuroze nako yagwaye imana iba yamuhamagaye ukabagara ababanyi mukagangara uko muzi icamwishiye amahoro akabandanye ariko mudatoye icamwishe cyangwa mugaguma mwidogera umwishe umwe nta mahoro akaboneka uburenze bavuga mu gihugu bwanje sinagombye kubisuzuma byose nibaza ko byinshi ari byo duteza rero kumenya ko aya mahoro abantu hari abantu bawize amahoro abarongoye abandi bagategereza kubumviriza kubwira amahoro agaruke ikibazo cyane cyane cya leta imbere y'abandi bose kuvuga yuko uko ahandi bahungwa ko ahandi bapfa ngo ntacyo Burundi birateye ubwoba pour moi birateye ubwoba cyane
tubaza
yuko twogerageza gusaba abarongoye abandi mu gihugu bakaduha inyishu y'imvaho y'umutegetsi
muri kumwe abandanya kumiriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe na Moses mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Moses
neza Pretoria
izina ry'ikirundi ninde
afite
niyo nkuru Moise murafite ikibazo cy'imvuyo
yego ndafite ikibazo n'imvuyo cyo kwiyakira cyane cyane
yego
ne lukisa aba singa nkahe abasinyi aba bekha ndani ndana bara mu kwa ikintu makamisa kana tumwe
yego
na ukisa fara hari ya cyane ku kibazo cyerekeye igihugu cyacu ni cyashoye kurangu kwa kanye ni cyo bo bari ni ari mu gihugu kwa kwasira mu ngiro ariko na cyane cyane nago batse sabantu cyambere no banza ni kugira cyenda bahamwe gatoya niko bato kwegeka makosa meje cyane kuri leta kuko nabo nyene mu nimbaro mutekano baba wahungabanye mu Burundi nabo nyene baba bafite mu ruhara na cyane cyane kuko nakuntu leta yonyene nagare iyo yohungabanye umutekano wabigeje gucungera kuko nkajewe nagomba nse nkubeshuza gatuje kuko naheruka na gutendera mu gihugu cy'u Burundi ko nabo nabyumva babivuga kuko narisanze kuko iyo kuko nabona nakunda kuzivuga babivuga abanye politike baba bato nabahunze igihugu bavuga cingo umutekano ngo wadabutse wakabaye mu Burundi ngo inzira hiye uko nagiye tukana bitambye ntano tutunamwe nigeze numva nagira nagize ubwoba nabo twabana bavuga ati yamaguza mu Burundi ubugiye guhera mugagusa kimwe no ico niboneye nagerageje kubona nuko gusa abanyagihugu usanga babaye mu bukene utagira izina ariko gusa ico cyose kubihari nambara umutekano muke mu butunze w'ubuhari cyo ku mafasi ahubwo abanyepolitiki ntibagira bumvikana kugira ngo batwubakire igihugu bashyire hamwe imitsima bareke umwe wese kwa mavuga ati ni jyewe mwe kurongora igihugu bareke gushyira inda zabo imbere ahubwo bashyire neza y'umwene gihugu kugira ngo umunyagihugu nawe yiyumve ko ari no gici mu gihugu cyiwe kuko nagumana nse nk'ubwire icyo mvuze gitonya umunyagihugu n'umutekano ahunga igihugu cy'u Burundi ntagahunga ngo ni kubera imvo za politiki ahubwo ahunga kubwo inzu inzara agashaka ngo inzara mu Burundi icyo kintu ndakizi neza cyane kuko ubukene buri mu gihugu narabwiboneye nibi naboneshije n'amaso yanjye aho nagiye bumvikana kugira ngo barabe n'igene abanyagihugu ubutunzi bwo kwiyongera mu gihugu kugira ngo abanyagihugu bahunze igihugu baze bagaruke mu gihugu ego nibareke gutera amajambo cyane rwose ahubwo nibagire ikintu kwemera abanyagihugu bagiye kubakorera kugira ngo umunyagihugu ashobore kujya akaryama akumva ko ari mu gihugu cyiwe atanekera yo kumara ku mutwe
murakoze inkuru Moses kuri icyo kibazo nibaza ko gisa n'ikibazo abandi bose bashikirije ariko ngomba mbonereho akaryo ko gusaba abatumire turi kumwe bagire icyo bavuze batera kamo abantu bose bafite uruhara mu bwo bwicanyi turakunda kumva amakuru avuga ko hariho mutamakazi yatowe mu ruzi hariho abo bose akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi bwandanya mu Burundi naka mu kanya gato reka dutangure kuri ambassador Edouard Bizimana
ego murakoze cyane nagomba ngaruke ku kintu nyakubahwa ambassador Gamariel yavuze avuga yuko ngo bavuze ko ahandi bapfaye iwacu bapfuye ngo atangorane ari bisanzwe icyo kintu nibaza ko atamuntu yakivuze je cyo navuze navuze nti turabe ibituma abantu bahunga ndatanga n'akarorero ibyo rero n'ukuri ntihagira abantu batwumva nabi bavuge yuko twa ko umuntu apfuye ari bisanzwe umuntu n'ikiremwa cy'Imana ategezwa kubahirizwa nta woshingikira rero ibyo bintu kandi sibyo navuze hanyuma ikindi nacyo yewe mbona turiko turavuga tutagira umuntu avuga ngo leta ego me leta n'abantu leta ni jewe leta no ubona abashinga naye dusanga ikiganiro n'abarundi bose hanyuma sinzi no bivuga mu cyongereza bavuga ngo it takes two to tango no kuvuga ngo bisaba abantu babiri muri uri kuratamba wenyene bakubona kuri umusaji donke nibaza yuko by'umutekano ibyo guteza imbere igihugu bituraba twese ntibiboneye ngo ubungo rihariya aje yo mu gihugu ngo cyo mvuga ati ntibindaba ahubwo reka ngo mesemere yambuge yuko umengo mu gihugu atati hari leta ukamengo leta ni ikintu sinzige ni bakita iki gisinzi kiri ngaho leta n'abantu ni twebwe n'abanyagihugu icyo rero nibaza ko umute ba twese murundi wese afite uruhara mu gushimikira amahoro n'umutekano nabo bantu bari hanze kuko umugu uvuga ngo leta ucumenga ya 2015 bagomba gusenyura gusa bavuga byose ati leta nisenyuke nta kubaka rero nta ntumbere yo kubaka ibirimo muri ibyo bintu
egome mushya na nyangoma Leonard akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi nkuko twabivuze hari ibinyamakuru bitangaza abantu batoye abanyagihugu basanzwe batoye hirya no hino ugasanga batoye ari biziga birakunda gushika rimwe akamumotera umuntu wese yoba adurumbanye umutekano ku mvo zitandukanye niki naka nyangoma leo na
ko munzi mu bizi gyewe sinokwigira shigicana na gatonya umuntu wari we wese ahungabanya umutekano narirya cyane cyane kuko twabivuze biba biko bikorwa na leta kandi niyo yategeza gukingira umutekano w'abanyagihugu irongoye uwo mushinga ndahe ambasaderi Edouard yavuze ko leta ari abantu n'abantu igizwe n'abantu n'ibyo ariko iyo tuvuze leta tuba tuvuze inzego zijejwe amabanga yo kurongora igihugu inzo hejuru hari umukuru w'igihugu kandi urabye umukuru w'igihugu iyo leta nibyo biramutse igihugu ikibaye cyose burya mu gihugu bivugwa leta ari ibyiza ari bibi bivugwa leta nibi nibyo muvuga byo guhunga inzara nabyo ni nibyo byumvikana mu Burundi imvura igwa amezi munani yuko abantu baba bahunga inzara nabyo nyine rega inzara irahungabanya umutekano wagubwiri mu bihungu bagabanya umutekano turetse zambonera kure leta ikoresha cyane cyane muri bibi rero twotera kambu abo bose na cyane cyane leta yuko buje inama ngira ngo turaruka n'akanya ku binuganza buje inama kugira ngo uruhagarikwe mu gihugu nibara kuko urabye mu karere turimo u Burundi nibwo butanga akaruru kabi harimo by'ubusuma harimo by'ubwicanyi mu karere k'iwacu kandi tubimvira ko bishoboka cyo gihe nacyo cyo nkuko bamwe babivuze bizova mu nama n'ingingo kuko ingorane niyo ziriho nuko bazicarira leta icemera nabo batavuga rumwe bikicarana bakaganira bakiga inkomoko z'ibibazo hanyuma tukabitorera umuti
egome umoshe na nyangoma muravuze ibintu bikenewe gutohozwa ku bwicanyi bukorwa na leta mukaba kandi muvuze ko mu karere ka kiraga bimini uburundi aribwo uri imbere mu bwicanyi n'ubusuma ivyo ni ibintu bizobanza gutohozwa ariko reka duhe ijambo ambassadeur Gamaliel Ndaruzadiye nawe nyine agira ico avuze cyane cyane kamo yotera k'abantu bose bo bafite uruhara mu bwicanyi haba bagandagura abo bapfa amatongo cyangwa ibindi ngo analiza politike n'ibindi byose
murakoze nibaza kwa kamo n'ubu nyene igihugu kigwa n'abagabo niko gituma nitwotera kama abicanyi tubatera kama ngo bagire iki abicanyi ni kubahana dutera kama abarongoye abandi mu gihugu abarongoye abandi mu bya leta abarongoye abandi mu bya kiliziya mu mitima ko aribo boje imbere guhumuriza abanyagihugu ntibagwe igihumura kubera abo bicanyi icyo rero gituma yuko uri imbere y'abantu navuze leta kuko ari irongoye uno munsi leta iriho niyikurikira n'izokurikira niyo ngomba kuvuga sivuga abantu gusa ije imbere y'abandi ihamagara abanyagihugu bandi muri kereziya muri tuzi sivile mu bashingantahe uti ko abarundi baguye igihumura habaye iki tugire iki ngo gihere nico gituma tuzo kuja kuganira hamwe bikenewe bagahamagara babafasha nivyo bari batanguye muri East African Community nibaje hamwe baganire babaze ingene bohumuriza abarundi kandi birashoboka amakungu yiteguriye kubafasha imbo ni gituma rero bitukunda amakungu yiteguriye kubafasha igihambaye rero kuri leta niri imbere y'abandi yiti ngo tugende kubaza cyangwa ngo tuje hamwe turabye tuzopfundika twobwira amakungu ko tubona igihugu cyacu kujinama n'ingingo rero nico kiri imbere nico nsaba abarongoye Burundi bose kuva kuri leta gushika ku mutumba iyo hateye insuna ku mutumba hari inka baje inama kuraba izitarafatwa ko zohungira ahandi kuwundi mutumba isuna itariho ni ingwara ihamba ingwara dufise rero y'abantu bapfa iminsi yose y'abantu bahunga iminsi yose ni ingwara y'ikiza mu Burundi uje imbere rero abarongoye abandi baje imbere bicare hamwe barabwiye ni buhumuriza igihugu ituze rikagaruka niba bari imbere z'abarundi bose babicanye hari barabazi barazi mu migambwe barazi muri sosiyete sivile barazi mu bakereziya barazi muri leta mugabo leta niri imbere uje imbere y'abandi ti ngo tuje inama turahine
byokire tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika turi kumwe na Augustin muri Veneza
niwe neza kuri rya Amerika
muri hehe Augustin
jewe ndi mu Rusaka muri Zambia
izina ry'ikirundi ninde
ni Munezero
Munezero uduga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro turi kumwe n'abashinga ntahe batatu ambasaderi Edouard Bizimana ambasaderi Gamaliel Ndaruzadiye n'umushinga ntahe Nyangoma Leonard arongo mugambwe CNDD uduga ku ijambo
ego jewe icyo nagomba gusa n'uterera na kama nagomba gutera abanye politike bo mu gihugu muri make ari umunye politike akunda igihugu ntiyoshira inyungu ziwe imbere ahubwo yoshira inyungu z'abanyagihugu kuko hari umugani bakunda guca mu Kirundi ngo aho imfizi zibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bihasigara turakunze kuyikoresha iyo migani mu Kirundi rero uko mbona nuko boshobora gushira imbere inyungu z'abanyagihugu bagashira neza imbere y'umunyagihugu gutyo bakumvikana ibintu bikagenda neza ama kuri iki cy'ubwicanyi muri make sinibaza ko atari kwanga ubutegetsi buhari ntawo kwagiriza kuko ntawo ubizi neza nabo bavuga ngo ubutegetsi bari ngo bwica abantu ntawo byagiriza kuko biboneka neza ko imigwi yose iyo yabanye politike isa ni itana ko nisha niba nishira ku butegetsi ubwicanyi ariko jewe no bwakubira ko nta buhamya bazi nibaze ko ico kintu nyakobawa nyango baravuze nibaza ko atari cyo
ego me murakoze Augustin murakoze cyane gose reka tuhaye ijambo abashinzwe turi kumwe ikibazo kimwe ikindi kibazo abanyagihugu bashikirije cyane gose nico kibazo umushinzwe Augustin avuze ikibazo cuko abanyapolitike bashira inyungu zabo imbere badashira inyungu z'abanyagihugu imbere mu byo bakora byose bakavuga ko byibonekeje no mu biganiro bagiye barajamwo ambassadeur Gamaliel Ndaruzani ibyo mu bivuga kwiki
si niba za kanya politike ashinga fashira inyungu zabo imbere kuko atamora ari mu gihugu nta nyungu bafite inyungu zabo zizokomera igihe amahoro akomeye mu gihugu nico gituma rero basaba uri imbere y'abandi kugira haba amahoro aho barongoye haba amahoro niyo hunye inyungu zabo zizotera imbere sino bagiriza rero ngo mu byo bagira ngo bashinge inyungu zabo imbere ngiya nibaza yuko abo bagira gutyo ni kutabishobora ariko inyungu zabo ziriho igihe hari amahoro gusa nico gituma na n'ubusubira kuguma mpamagara kwabari imbere y'abandi hari aho tutabumva benshi nibo bakwiye kuvuga ingene twoja hamwe tugaterera ivyiyumviro tugaterera ukoreta ishaka cyangwa ukoreta idusabye gufasha kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu abantu bareke kugihumura barimwo ino garwa kuko bahunga cyangwa badahunga cyo mbona nuko bahunga niba bari gihumura gusa rero badoca baza n'ingoga nica batari gihumura barahagorewe rero naho bakeneye inyifu y'abagoye
ego
tubiyemo rero abari imbere y'abandi tuje inama icare hamwe ndasavye ndasagasagiye abari imbere y'abandi gusubira kuja inama mu mushikirano bakabazanya bakiyumviye ati dushikirize iki mu mahoro y'igihugu nibo bari imbere nibo tubishinze ntabwo nabagirije ariko uri imbere nibazobibaza cyane gusumba ubundi nicyo tubabuje inama rero kugira haza amahoro mu gihugu
yego ambasaderi Edouard Bizimana umushinjacyaha Augustin avuze ko abarundi reka abanyapolitike cyane cyane bashyira imbere inyungu zabo ivyo mu bivuga kwiki hari ibyemezo mubona
yego muhundire gatoya ingaruke nshubira inyuma gatoya mbona tumwe gusa twariko turavuga ibituma abantu bahunga nukuri n'imvugo ica incamugongo nk'iyi numvise abatumire bariko barakoresha iratuma abantu iri mu bituma abantu bahunga uvuze nka hariho nk'umwe utumire yadondaguye intara avuga abantu bariko barapfa n'ibyo abantu babyumvise baracika imvutu kandi atari ibyo kuko jewe ntabyo ndumva mperuka mu Burundi mu kwezi kw'indwi hanyuma naratembereye nanje mu gihugu ibyo bintu ntabwo nabonye numvise rero umuntu avuga ati aha abantu bariko barapfa hari abantu bariko barapfa sinzi ko babafite ibyemezo ibyo biri mu mvugo z'incamugongo n'ukuri nibaza ko biri mu byo twakora kugira ngo tuvuge imvugo iremesha hanyuma hari uwavuze ngo imvura iragwa amezi munani ngo ntibwe n'inzara yoba nabo baramwibutse ko mu ntara ya Cankuzo muri iyi minsi imvura yaraguye igwa nabi urubura ntabo bantu uravye jewe nabonye amafoto ntabo bantu ntashobora kwimbura ejo abantu batabagarukiye ko abatwara bakabagarukira ko nukuri ntibazokwimbura bidufate rero tuze turafata ibintu ataho bifatiye ngo tubishigikire ko tubyumvisha abantu ico kintu nashaka no kureba twumva natwebwe tuko turaganira tubishubire ko ngarutse ku kibazo mwavuze abanyapolitike bahamya inyungu zabo bariho kandi biranatuma tudatera imbere ibyo dukora bidatera imbere kuko benshi ntibashyira imbere ineza y'abanyagihugu bashyira imbere ineza yabo murabye rero nk'aba bantu bagomba bavuga ngo bagiriza leta ngo ntacikora mugabo uravye yewe ndagerageza sindi hafi cyane mugabo ndakurikirana ibibera mu Burundi kenshi habaye ingorane ahantu murambona abanyagihugu bari mu ntwaro babagarukira ko bakabashira agatemanyi ibyo rero nibyo nibaza ko bikwiye kuja imbere ntitubandanye cimvutsa abantu mu bihugu ni nyabagendwa kandi ingorane zihari n'ingorane zizohera abanyagihugu bagiye hamwe bagakora umwe wese akavuga ati aho ndi nkore igikenewe kugira ngo nsimbataze umutekano navuye ngo ndabitanye leta
agagenda agatoba hari agatera igrenade mu bantu agasabura ngo leta ngo biraba leta n'ibindaba n'ukuri nibaza jewe cyo no shimikira ko nsaba ko umuntu wese ahari yavuga ati nkore igikenewe kugira ngo umubanyi abe mu mahoro nanje no mu mahoro gutyo igihugu cyose kiri mu mahoro. Murakoze cyane.
Ego mushe na Leonard Nyangoma barundi batari bake cyane cyane batari muri politike abanyagihugu basanzwe bavuga ko abanyapolitike kenshi na kenshi bashyira imbere inyungu zabo ibyo bintu murabibona canke muvuga kwiki
Jena nasojye umuntu abivuga amugire nk'inyungu z'iyo n'abanyapolitike nambarire inyungu zanje nasize imbere ambarire ibyo fise ibyo ntunze byerekana ko ishira inyungu zanje z'umugambi wanje imbere ariko kuvuga umugabe wose tuvye umunye politike arwe umugambwe aragerageza kugira ngo ivyumviro vyiwe y'umugambwe bije imbere y'ibindi niyo nivugo abantu benshi bapfa kuvuga badafise ibyemezo badafise ni siguro ico novuga gusa kuri ivyo akuzwe ni kamurikwa wiyumvira ko abantu naho dataho babanye politike batera ubwoba ngo nta mahoro mu Burundi ariho yuko abantu bohunga babona yuko hari amahoro ibi nabyo avuze by'inzara icyo yatanze akarorero nimba urubura rwaraguye mu canguzo canke ku wundi mutumba ari ku muweza ari mu Rutana ahandi barimbura bakagira n'umusesekara bakaronka n'ibyo baterera abo bagize impanuka aho haguye urubura iyo siguro numvise nifashe cyane naho ibintu bigaragara byemeza yuko mu Burundi umutekano atawuriho ntawe usubira kwigaruka ko nkuko benshi nkuko Gamariyeri yabivuze cyane ibimenyetso byinshi biriho murabikurikirana hariho amaporo mpuzamakungu imashirahamwe mpuzamakungu hari amaporo atangwa n'amashirahamwe atanyurwa afite mu bya politike y'agateka ka muntu ni menshi cyane ni ukwemera kabi barakuze leta cyane kugira ngo umuntu yihane abanza kwemera ibibi yoba yarakoze cyangwa ibyo byamuciye mu mwanya ntabibone hanyuma agahanuza ibiganiro tuvuga ni ikintu gihambaye kuko byaranadufashije mbere twavuze ko n'akarorero umwaka w'ibihumbi bibiri igihe twatera igikumu ku masezerano bibiri Arusha bariko baragomba no gufuta nabo nyine baraciye mu biganiro by'ukugarukana amahoro kandi barabona yuko byari byagiriye akamaro igihugu nabo nyine ibyo bavuga mu myaka iri imbere bazobona bibagaruka ko bazosubire rero kuyifuza batiye tugira ibi ariko amaze kurenga ingombe
tubibutse ko muri kumara bandajya kumviriza yavyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ismaela Ndayishimiye muri Veneza Ismaela muratwumva ndabona umurongo wa Ismael utariko urakora neza ariko nagomba tugaruke ku kutimbiro twashije kuva mu ntango icimbiro cyo guhindura imitima ikahaba no mu mvugo haba no mu ngiro mushya ntahe nyango ba Leonard ikintu mwebwe kubwanyu kugatwe kanyu mwohindura kugira ngo muterere mu gutsimbataza amahoro mu Burundi niki ikintu muhindura haba mu mvugo mu ngiro ika intererano mwotanga kugira ngo amahoro mu Burundi atsimbatabe niki
bo ico no terera byinshi cyane wabivuze muri iki kiganiro twariko turavuga jewe mu ntango na inabivuze yuko namwengerageza gukebura leta kuko leta niri imbere ya bose ku bintu bibi birikirakorera abanyagihugu nkongera nkatanga n'umuco mwiza ingene yokora kugira ngo abanyagihugu bagume mu mutekano bagume n'amahoro biba inzara tuyituze ubutagitaruka ubukene tubusezere rero uyu mwaka yaba leta n'abandi bose bukwikebuka maze tukicarana tukaganira ta gukebana tukabwizanya ukuri nk'uko twatanguye tubivuga ku bibazo byose abantu babona ko birabye inshinga igihugu ntihagire ikibazo na kimwe dutinya kuganira hanyuma tukabitorera umuti hamwe twicaranye atatera bwoba ririho ico nico gikwamba
hamwe no kuvuga
cyagaruka nituze mu gihugu
hamwe no kuvuga ibintu bimaze gutohozwa hamwe no kuvuga ibintu bimaze gutohozwa ariko ndabona kanya katujanye reka tusabe duhi jambo ubundi muri anyu radio ijwi ry'America Jean de Dieu muri neza
ndagize muri we
muratwumva muri hehe mu kanya gatumu nyarutse
ndi bujumbura ndi mu Burundi
izina y'ikirundi nende
mukamara kiza Jean de Dieu
mukamara kiza mu nyarutse cyane gose ikibazo cy'imbyiro mu kanya gatumu
cyane umvije ibintu abatumira hamwe nabagiye bashikiriza amajambo bashikirije ndabona yuko Burundi atabuzegera mufite amahoro uko uri ko ravuga yuko mu Burundi ari ituze twese turahari turahabona nta muntu umashikize cyumvire gitandukanye cyo gutegeka ubishikirije ubugwanije idirizi bashingire urarufashwe uno munsi imbonera kure zihaye ububasha burutwego abajeje umutekano uno munsi ubujeje umutekano ntavuga imbonera kure nizo zivuga none byo tuzira ibihehe ikintu nacyo cyerekeye guhungura impunzi twese twarahunze nta numwe aje kuduhungura tubonye ibikenewe tubonye hari ituze twarahungutse rero ntibahende abarundi bahunguke nimba bakiyumva batohungwa niba bareke natwe tuhari nuko tworohewe nuko murakoze
Jean de Dieu reka duhe ijambo ambasaderi Gamaliel Nyaruzali gihe cyavuze kuri icyo ku byo mushikirije mugabo ucasozera utubwira namwe mushika ntahe ndabizaniye ikintu namwe bikugatwe kandi mwohindura kugira ngo ituze muterere mukuza garukana amahoro mu Burundi amahoro nk'uko babivuga kwetsimbataza nduga ku ijambo
murakoze ndashimye mushika ntahe kuvuga aherereye nawe kandi yavuze aherereye ndabyemeye cyane nicyo gituma leta ifatanyije n'abantu aho baherereye ari benshi umwe sababuze iraheze ikaraba iki none igihugu kirimo ituze kirimo itekanye nibaza n'ukuri ko ataririho zidusiga n'inkore ku maso igihambaye rero ngomba guhereza ko ngo nongera gusubira kuvuga nabuze abarongoye abandi bari n'ibanga rihambaye imbere y'abandi yo kwicara hamwe bakarondera ingene Burundi bwokogorora mu mahoro icyo gituma abanyepolitike kuko ari bashinze bya politiki bangana ubutegetsi n'ibindi kugira barongora abandi bahanuza abandi mu gihugu inzego ziriho z'abashinga ntahe z'abemera Imana n'izindi ku mitumba mu gihugu mu maprovensi hanyuma bajana ivyo vyiyumviro hamwe gufashanya kugira ngo politiki bate hamwe mu nama bashira mu vya vyiyumviro barani ingene twova muri aka kaga kuno munsi turi kwita inkore ku maso tukeneye kuja hamwe kuganira hanyuma tukagica dukuyemwo ahandi umashize ukwiwundi ukwiwe ziko turagabangana Burundi tumutabagura kera umugandu w'umwe yavuze ati ubwo Burundi mutabagura umusuru w'ukubarira muzowukura hehe ntitufise Burundi bumwe
ndabona kanya katujanye ndabona kanya katujanye ndabona kanya katujanye ambasaderi umurongo wiwe usa n'uta ambasaderi Bizimana umurongo wiwe ndabona utare usa n'utari kurakora reka duhe ijambo rya nyuma mushya ntahe Nyangoma Leonale mu kanya gatoya cyane rwose ikintu mwebwe mwokora ku gatwe kanyu icyo nakibabajije ariko mugire n'icyo muvuze kubishikirijwe n'uwo mushya ntahe Jean de Dieu mu kanya gatoya cyane rwose
uyu mushya ntahe Jean de Dieu ari hagati mu gihugu twavuze ya ibyo twabye tuvuga nawe nyene yabivuze yemeje yuko atatuze riri mu gihugu turavye amabi abanyagihugu bakoregwa n'inzego z'umutekano cyangwa inzego imirwi yashinzwe na leta nk'umwe bita imbonera kure rero tugarutse ku byo twashikirije ku byiyumviro byo kugaruka nituze twabivuze mugabo iciza n'uko gisubiramwo leta nikubita gashi uyu mwaka yemere ize tuganire y'ibiganiro n'abo batavuga rumwe maze mu mezi makenya twagarukanye ituze mu gihugu amahoro mu Burundi Burundi nusubiye kuba itukisha mu makungu
mushya ntahe Nyangoma ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye kandi na ambasaderi Edouard Bizimana umurongo wiwe uracitse mu mwanya wa nyuma turashimiye kandi na ambasaderi Gamaliel Nyaruzani turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'uyu munsi tukaba kandi dusubiye kubatirakamo mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika kandi mubandanye mudushikiriza izimbiro n'ibibazo cyane cyane mu kiganiro muri isanga turabifurije mwese rero umugoroba mwiza mugire amahoro n'amahonda muri uyu mwaka mushasha w'2018.